Uyu mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radishwe cy'America isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muriko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Oriane Tangishaka. Mu Rwanda abanyagihugu bo mu turere twa Karongi, Ruhango na Nyamagabe barugarije n'ikibazo cyo guhanahana ibidandazwa bivuye ku ibarabara ribi rihuza utwo turere.
Zitiko ni muzigaruye mu muhanda na twegerane muzikomori zize nkoreze ko mwazamaganye kandi nazo zari zifite akamaro nazo nizigaruke nkobinanasi ya Nyamagabe yakagombye kuza inaha mu buryo bwihuse.
Nitumba rwose ushobora kuzana umugenzi akamara iminsi itatanga atarabona imodoka. Uba hose haba huzuye amazi. Ariko mu mpeshyi ho wenda ni ugupfa kugenda ukarwana n'imikingo ukabona urahamugejeje.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo mu burere bwa Karongi, Ruhango na Nyamagabe. Mu yavugwa hirya no hino ku isi, Afrika isaba ibiganiro bijanye no gutangisha amatagisi ibihugu birungika mu kirere imyuka mibi ibangamira ibidukikije. Muri Nigeria abakozi bakoze imyerekano yiyamiriza impinduka zatumye ibiciro by'ivyangombwa biduga. Idonido ayo makuru yose ni mukanya. Yohere muri Kenya, perezida wa Kenya William Ruto kuri uyu wa kabiri yatangaje ko ihindagurika ry'ibihe ribandanya kugira ingaruka mbi ku ntambwe igihugu ibihugu byo muri Afrika byari bimaze gushika ko mu vyerekeye ubutunzi. Yavuze ko igihe kigeze ko amakungu aganira ku vyerekeye gutangisha amatagisi ibihugu birungika mu kirere imyuka mibi igeramiye ibidukikije. Inkuru tubaza Fidel Niyongabo.
Perezida Ruto yavuze ko ibihugu birungika urugero ruri hejuru cyane rw'imyuka mibi igeramira ibidukikije bidashaka gutanga amafaranga agenewe guhangana n'ingaruka zabyo. Yabitangaje mu gihe inama ya mbere y'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika yerekeye ihindagurika ry'ibihe yatanguye ibikorwa byayo ku mugwa mukuru wa Kenya, Nairobi. Perezida Ruto yavuze ko ibihugu 54 byo ku mugabane wa Afrika bitegerezwa kwijukira uburyo utonona ibidukikije imbere y'uko bitera intambwe mu gisata c'amahinguriro. Ivyo biratandukanye n'ukuntu ibihugu bitunze bibigenza. Amajambo yo kugurura inama y'ihindagurika ry'ibihe arimwo akama gasaba ko inzego mpuzamakungu zirejwe ibigega zitunganywa gushasha. Abashikirije ayo majambo batangaje ko ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika biri hafi inshuro zitanu amafaranga y'ingurane ugereranije n'ayarihwa n'ibindi bihugu. Bavuze ko ivyo bituma umuzigo w'amadeni uremera kurushiriza ku bihugu bitari bike. Umugabane wa Afrika urimo ibihugu birenga 30 mu bifise amadeni akomeye cyane ku isi. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe John Kerry yemeye ikibazo gikomeye cy'amadeni y'ibihugu vyo muri Afrika. Yatangaje ko ibihugu 17 kuri 20 vyo ku isi bigeramiwe kurusha ibindi n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe biri muri Afrika. Ku rundi ruhande yavuze ko ibihugu 20 bitunze kurusha ibindi ku isi harimo n'iciwe birungika mu kirere ibice 80% vy'imyuka ituma ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe ciyongera bikomeye.
Rokoze Fidel Niyongabo. Abakozi muri Nigeria bakoze imyerekano kuri uyu wa kabiri basaba impinduka zigamije kunagura ubutunzi bw'igihugu zashizweho na Perezida Bola Tinubu zisubizwamo. Bemeza ko izo mpinduka zatumye ubuzima buzimba. Juni Mukankusira tubwira ibindi.
Urugaga The Nigerian Labour Congress NLC ruhagarariye miliyoni z'abakozi muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika kwa gatanu ushize rwahamagariye imyigaragambyo y'iminsi ibiri hitegurwa indi zamara igihe kitazwi izatangira ku itariki 21 ku kwezi kwa cyenda. Perezida Tinubu wagiye ku butegetsi igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'ubukungu harimo imyenda n'ibiciro byatumbagiye arutswe igitutu ngo hagahenge abakozi nyuma yo guhagarika amafaranga Leta yashyiraga mu bijyanye na peteroli. Ibyo byatumye ibiciro bizamuka kugeza ku kwikuba inshuro zirenze eshatu. Perezida yanakuyeho inzitizi ku ifaranga bituma ifaranga ry'igihugu Naira ritakaza ingufu cyane. Urugaga NLC ruvuga ko igikorwa cy'uyu munsi kigamije kureba uko guverinoma yahindura ingamba zayo kubera ko buri muryango urimo kumva uburemere bw'izo ngaruka zikarishye zatumye ibiciro byo gutwara ibintu n'abantu byiyongera bikabije hamwe n'iby'ibiribwa, iby'ibikoresho na za serivisi. Minisitiri ushinzwe umurimo Simon Lalong yahamagariye ingaga z'abakozi guha guverinoma umwanya wo guhanga imirimo kandi abasaba byihutirwa guhagarika imyigaragambyo. Ejo kuwa mbere umunyamabanga wa leta ushinzwe serivisi z'umutekano yasabye abayobozi muri za kaminuza gushishikariza abanyeshuri kwirinda kujya mu bikorwa bishobora guteza umutekano muke mu gihe igihugu gihanganye n'imyigaragambyo mu mpande zose.
Urakoze Jini Mukankusi. Igipolisi cya Uganda cyatangaje ko cahagaritse abandi bantu batanu gitora n'ayandi mabombe atanu mu micungararo y'umugwa mukuru Kampala. Leta ya Uganda ivuga ko ku mugwi w'abagwanyi b'abayisilamu ba ADF ari wo wari uteguye gukora ivyo bitero. Fidel Nyonga baratubwira ibindi.
Bahagaritse umuntu wa mbere ikekwa muri vya bitero, bamusanganye bombe mwisaho hanze y'isengero yari yuzuye abantu ku munsi w'Imana urangiye. Ipolisi cyaciye gitangura guhiga bariko bategura ivya bitero, aho baciye bahagarika abandi batanu gitora n'ayandi mabombe atanu. Abapolisi baciye baturitsa ayo mabombe mu buryo bwitondewe kuko igipolisi cyabitangaje ku munsi wa mbere. Cyatangaje kandi ko abanyagihugu boguma barikanuye ku bintu ibyo ari byo byose babona bidasanzwe, hamwe n'abantu babona bariko bigenza mu buryo budasanzwe mu gihe bagiye mu bibanza byo gusumiramwo, gusengeramwo, kwinezerezamwo no guhimbarizamwo iminsi mikuru. Abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces ADF mu mfunyapfunyo bemeye gukurikiza amabwirizwa ya leta ya Kiislamu bakorera mu mashamba yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiringo cy'imyaka itari mike barakoze ibitero ku basivile n'abasirikare muri Congo no muri Uganda. Mu bitero vyegekwa ku mugwi ADF na leta ya Kiislam birimo igandagurwa ry'abantu 42 bari bagizwe hanini n'abanyeshure mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka, hamwe n'ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi vyabaye mu mwaka w'2021 vyahitanye abantu 7.
Aya makuru yose yagizwaho hirya no hino ku isi muhejeje kumva amashikirije n'abagenzi bacu Fidel Nyongabo na Jeni Mukankusi. Ayandi mushobora kuyabona kuri site yacu internet ni www.radioyacu.voa.com. Adresi yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio Yacu. Mukanya turabandanya mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda abanyagihugu bo mu turere twa Karongi, Ruhango na Nyamagabe bugarijwe n'ikibazo cyo guhanahana ibidandazwa bivuye ku ibarabara ribi rihuza utwo turere. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ijwi rya Amerika rigera ku rugabano rw'akarere ka Ruhango ku ruhande rw'amajyepfo y'u Rwanda ndetse na karere ka Karongi mu burengerazuba ryahasanze abaturage bifashe mapfubyi bategereje ko babona ibinyabiziga bibatwara mu bice bitandukanye bari bateraniye ku mugezi wa Nyabarongo. Bigaragara ko bahahinduye nk'imbuga kubera kuhahora bategereje ibinyabiziga. Gutegereza bisaba kwihangana kuko kubura imodoka ya East Africa ikorera muri aka gace byakunze kuba ikita rusange ku batari bake, nyamara zikora buri munsi. Abo twaganiriye bose uhereye kuri uyu mu karere ka Ruhango ukora umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto bemeza ko kubona ibinyabiziga bibatwara ari ingora bahizi.
Umuhanda warapfuye, ntabwo imodoka zibasha kuza, kwa kuri niyo zinaje ntabwo ibasha kongera gusubirayo. Urugero nka bisi yavuyemo burundu kwa Stade nayo nokuza yanga ikaza yijujuta.
Hano hakoraga bisi yihe?
Ona Telecom ariko bahindiye rutiko, ubu rero nazo barazihagaritse. Urumva rero turi mu bwigunge kubera ikibazo cy'umuhanda.
Ku ruhande hari Jean Claude Harerimana, uyu umwitegereje yambaye inkweto ndende za bote zuzuye umukungugu, afite igikapu mu ntoki kirimo imyenda yo kuba yahindura avuye mu mihanda y'ibyaro n'agakoni mu ntoki. Harerimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugera ku mugezi wa Nyabarongo byamusabye kubyuka mu gicuku ava i Nyamagabe mu murenge wa Musange agamije kwerekeza mu mugi wa Kigali. Kuvuye kugera kuri Nyabarongo n'amaguru, Harerimana yemeza ko bimufata amasaha agera muri 2. Ni mu gihe kuva abonye imodoka imugeze Kigali bimufata amasaha atari munsi ya 3, akishyura amafaranga 2500 y'urugendo ku modoka.
Hano ku kiraro cya Nyabarongo ndakubwiza ukuri kugira ngo uzahuze abaturage baturuka za Nyamagabe n'abava za Karongi baje bategereze imodoka kuva mu gitondo, bamwe bararane batege basubireyo bataye mu byize. Niba batashye birori ntibari bubicyuze bitewe nuko nta kinyabiziga kihakandagira n'ikije kiba cyakotejwe. Mwakongereye ibinyabiziga ko ikigari tuzi ko bihari, ikinyabiziga kirahaza ayakoresha ku kinyabiziga cye ugasanga rutaye abagenzi binjije, azahagaruka se mutunganye umuhanda.
hari cyo harera imana abona nk'umuti ku bibazo by'ubuhahirane bibabangamiye
gitiko ni muzigaruye mu muhanda natwegerane muzikomori nkoreze ko mwazamaganye kandi nazo zari zifite akamaro nazo nizigaruke nkobinanasi ya Nyamagabe yakagombye kuza inaha mu buryo bwihuse habinanasi ryoshye itari ntubura kuko zidupfana ubusa kubera ko nta muhanda nta buhahirane twageraho nta terambere twageraho tutagira umuhanda
aha ku mugezi wa Nyabarongo utandukanya amajyepfo n'uburengerazuba kandi ijwi rya Amerika yahasanze ababyeyi bahetse abana barira mu migongo Madamu Evodie Ingabire uko amasaha agenda ashira icyizere cyo kubona imodoka kirarushaho kuyoyoka
ewe ndakizere mfite cyane ko abagenzi babaye benshi mu muhanda ubishobora kuva Kigali yuzuye bangeraho nibantware
ubwo aho ngaho byifata mute
ubwo nyine ndakoresha amaguru ngende cyangwa se nsubiraho narindi nzazinduke ngende cyifuzo cyacu nuko bakora umuhanda n'imodoka bakazongeramo kuko akenshi ahanini mbona biterwa nuko nta muhanda tuba dufite
tuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi kuri iki kibazo kigoye abakoresha umuhanda Birambo Ruhango batubwiye ko ku ruhande rwabo umuhanda ari nta makemwa ku murongo wa telefone bwana Fred Niragire umuyobozi w'akarere hungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yatubwiraga ko ari mu nama z'abaturage akadusaba kumwoherereza ubutumwa bugufi mu butumwa bwe kuri telefone ntiyasubije impamvu yo kuba hari ubuke bw'ibinyabiziga muri uyu muhanda bikomeza kudindiza ubuhahirane kuri bwana Claude Ntirenganya na utwara abagenzi kuri moto abavana mu murenge wa Musange abazana aho bategera imodoka kuri Nyabarongo akavuga ko imigendere muri iyi mihanda y'iwabo bihumira kumira ari mu bihe by'imvura
mwitumba rwose ushobora kuzana umugenzi akamara iminsi itatanga hatarabona imodoka uba hose haba huzuye amazi ariko mu mpeshyi ho wenda n'ugupfa kugenda ukarwana n'imikingo ukabonura hamugejeje ariko hari ubwo azakabura imodoka bikaba ngombwa ko yongera agasubirayo nuko imodoka ugasanga zuzuriye mu Birambo ziraje hano zirakomeje nta nihagaze ariko mwitumba rwose icyumweru kirashira nta modoka ijina
kuva mu Ruhango kirengera ukagera mu buhanda kirinda n'ahandi kurinda ugera mu Birambo ho mu karere ka Karongi ugenda ubona abaturage bari mu mihanda babuze uko bagenda kubera kubura ibinyabiziga abaturage bakavuga ko mbere bagikoresha bisi za Onatracom yahindutse ritiko kuri ubu aribwo byaboroheraga cyo kimwe n'amatagisi azwi nka twegerane ubuyobozi ntibwadusobanuriye icyatumye izo zitakibarizwa muri uyu muhanda bigaragara ko wangiritse hamwe na hamwe twakunze kubona bisi za sosiyete imwe itwara abagenzi The East Africa ibakura mu Birambo ibajyana i Kigali nabwo ntihabura abamara iminsi batayifatishije Nitwabashije kubona ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura ngo batubwire icyo bateganyiriza bavuga ko bari mu bwigunge. Ahmad Rusa Jules ya Amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo leta yategetse ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru bagirizwa kuba baragize uruhara mu iyicwa ry'abasivile 43 n'ikomeretswa ry'abandi 57 mu ndwi heze bashengezwa imbere y'ubutungane Jimmy Shukran bakomera adufitiye ibindi kuri inkuru
Mu masaha ya mu gitondo ituze ridasanzwe ryagaragaraga hafi mu duce twose tugize umujyi wa Goma impamvu nuko Jean-Pierre Bemba Gombo ministre w'ingabo Peter Kazadi w'umutekano Modeste Mutinga ushinzwe uburenganzira bwa muntu na mugenzi wabo Madame Rose Mutombo ushinzwe ubutabera bari mu ruzinduko rw'akazi hano mu mujyi wa Goma mu rwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru aba bari baherekejwe n'umugenzacyaha mukuru wa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru aba bategetsi baje mwiperereza ku bwicanyi bwakorewe abasivile 43 bishwe n'inzego z'umutekano mu myigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize yasize abantu barenga 57 bakomeretse nk'uko imibare yatanzwe n'ubutegetsi bigaragaza nyuma y'iperereza bakoze bahise banzura ku muyobozi w'itsinda ry'abasirikare bashinzwe umutekano wa perezida uzwi nka Garde Républicaine n'umuyobozi wa regime ya gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru batabwa muri yombi bagakurikiranwa n'ubutabera aba bayobozi b'inzego za gisirikare barashinjwa kuba baragize uruhare rukomeye mu bwicanyi bw'abasivile bigaragambyaga nta mbunda mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu mujyi wa Goma bwana Peter Kazadi ministre w'umutekano yagize ati
Alishi donc de ces auditions et sur instruction
du commandant ryimbitse ryakozwe turabamenyesha ko umuyobozi wa Garde Républicaine hano mu ntara y'Kivu ya ruguru ndetse na mugenzi we wa regime ya gisirikare bamaze gutabwa muri yombi kandi mu masaha make ari imbere aba barajyana imbere y'ubutabera kugira ngo baryozwe ibyo bakoze. Izi ntumwa za guverinoma ya Kinshasa zatangaje ko ziri bukomeze iperereza kugeza ubwo buri muntu wese wagize uruhare muri ubu bwicanyi afashwe agashyikirizwa ubutabera. Nubwo ibi byemezo byafashwe, bamwe mu baturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru bakomeje gushyira mu majwi umuyobozi w'intara General Constant Makongba ko ari we wari ukwiye gufungwa. Uyu ni umwe muri butashatse ku izina rye rivugwa kubera impamvu z'umutekano we.
Abo ofisiri wo kubafata ndi kubona atari umuti w'ikibazo kabisa. Umuti w'ikibazo bagombye gufata guverineri njo. Ni uri ku mutwe wa byose, ni wagombye gufata, ni wagombye gusobanura byose. Nizere ko nyina nane watanze nyine na nubwo ruhusa rwo kuvuga ngo ati abasirikare baje kubushambura abo baturage.
Ubwicanyi bw'aba basivile bwahungabanyije ibikorwa byinshi mu burasirazuba bwa Congo. Muri byo harimo itangira ry'amashuri mu byiciro byose yarateganyijwe gufungura kuri uyu wa mbere mu gihugu hose. Iki gikorwa cyaburijwemo bitewe n'uko amashyirahamwe atabogamiye kuri leta yo mu ntara ya Kivu ya ruguru yari yahamagariye abantu bose kutajya mu kazi, dore ko hari umunsi wo kwifatanya n'imiryango y'ababuza babo bishwe muri iyi myigaragambyo. Mu gitondo kare abantu batazwi bakwije amabuye mu mihanda migari yo mu mujyi wa Goma, bashyize n'impapuro mu mihanda zihamagarira abantu kuguma mu ngo zabo. Ibi byaje gusa n'itutumba ry'imyigaragambyo kugeza saa tatu za mu gitondo amaduka yose yiriwe afunze imiryango. Kuba amashuri atafunguye kuri uyu munsi byateye bamwe icyoba gikomeye. Bahati Kanyarugano Cesari ni umwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri waganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Bari tuzi ko amashuri garatangira kandi niko byari bizwi, niko byari byiteze kubera amakuru yagiye araboneka ku marezo sosiyo avuga ko bagomba kujya guhamba bariya abana bacu bishwe. Niyo mpamvu ababyeyi batazanya abana kuko bagize ubwoba batekereje ngo wenda hari babaye baje ibyabaye byakongera kubaho ugasanga birabakomeranye.
Ababyeyi b'abana bakagombye kujya ku ishuri nabo bahangayikishijwe n'uko uyu munsi abana babo batize. Bwana Hodari Muhawe Darius wavuga ko kuba amashuri atafunguye ku munsi wa mbere utangira umwaka bifite ingaruka mbi ku bana babo.
Urumva ko amashuri atafunguye kandi abana bagombye kujya ku ishuri.
Nubwo abandi batekereza ko kuba amashuri atafunguye neza ari ukubera ugicwa ry'abasivile muri Goma, banyira ubwite siko babibona. Madamu Sophie Valinandi, umuvugizi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'umwarimu muri Congo CNPP, avuga ko badashobora kujya ku ishuri igihe bagenzi babo bakiri mu mutekano muke. Ntabwo twajya ku ishuri mu gihe bagenzi bacu bakiri mu mutekano muke, ibyo ntitwabikora rwose. Ni ukuvuga ngo leta nishaka ibisubizo birambye kuri iki kibazo, turavuga iby'abarimu ndetse n'imyigaragambyo. Jason Kabera Kaboko we arasaba abarebwa n'iki kibazo kugishakira umuti urambye vuba na bwangu kugira ngo abana basubire ku ishuri.
Hari umutekano muke hirya no hino, urebye ugasanga hamwe hari abazalendo, ugasanga handi hari M23. Icyo kibazo kigatuma abantu benshi bagira ubwoba bwo baba bavuga ngo batuma abana ku ishuri cyangwa bo baje ku ishuri. Naho leta idufashije icyo kibazo cy'umutekano muke uri mu karere ka Masisi ikakirangiza, abana bakwiga mu mahoro.
Kuva aho abasivile 43 biciwe mu mujyi wa Goma, ibikorwa byinshi bisa n'ibyahagaze. Ubusanzwe umuyobozi w'intara niwe batangizaga ku mugaragaro umwaka w'amashuri mu ntara hose, ariko ibi ntabwo byabayeho. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Jimmy Shukrani kuri iyo nkuru. Mu gihe cici mu ntara ya Makamba, ubwatsi aborozi bagaburira ibitungwa burakena cyane, bituma umwimbu w'amata ugabanuka kubera ukubura ivyo ibitungwa birya. Hari n'abariko baraturira amashamba kugira baronke ubwatsi mu gihe imvura itasuye. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, mushikirizwa na Desire Hatungimana.
Amatongo yaraze rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronke bitoshereza igitungwa.
Ari murabona n'itegeko ryasohotse ryo kudasohora igitungwa. Ari naho ugenda kwahira ahantu h'umuntu cyangwa kiragira ahantu ugasanga n'ingorane bizanya amatati mu miryango.
Ikiro kirazimbye kuko nk'ubu ikiro ni 1200. Umva ufashe kw'inka wodi urayihitorota iminsi yose upfuma mbere ubura ubwatsi.
Nangaye Makamba henshi nkiheza amaso imwe byo kuvundika ubwatsi hano Makamba nabyo barashika ku cyane, imwe byo kubika ubwatsi nko mu kuzimu n'ibyo ntibirabaho cyane.
Abo ni aborozi bo mu ntara ya Makamba, ibitungwa byabo bibangamiwe n'ubukene bw'ubwatsi. Basanzwe babigaburira ubwatsi benshi bahira mu matongo ya leta canke mu myonga, kandi bakabukura hafi cyane yaho batungiye inka mu gihe cy'imvura. Iyo rero ikirituritse ubwatsi buruma, hakagera mu kwezi kwa cenda ku misozi hatuma inkungugu ata bwatsi butotaye bahakura bwo kugaburira ibitungwa. Aborozi b'Imakamba ntibamenyereye kurima ubwatsi bw'inka mu matongo yabo. Benshi bagaburira inka ubwatsi bw'imejeje. Iyo ari ubwatsi bwarimwe naho mu gihe cy'imvura buba ari ubwo baguze ku babanyi baburimye batagira ibitungwa. Umukobeko w'ubwatsi bw'inka ureha imetero 50 z'uburebure ukagugu hagati y'150 na 150. Ubu tugeze mu kwezi kwa Nyakanga, aborozi ntiborohewe na gato narijya amatongo yaze. Busago Herme yororera inka igisegwa cya Makamba. Twamusanze mu mwonga wa Nyankoni ariko aratora ubwatsi agaburira inka imwe yororeye muhiriwe.
Nk'abatwegurabona urabona twegereye nk'igisagara, amatongo rero urabona ko yameze nkayaze. Amatongo yaraze rero bigaragara yuko kumure nta uronko bitera kugira ngo uronke ibitoshereza igitungwa. Kukurumva naho wo bufise ahantu bivana n'ingene umuntu ameze. Nk'abatwe gucusanga ufise nk'abana, ufise nk'abana rero uramuha nk'ikivi hajya aho bamuhaye ikivi none ko utaza gusubira kugira ngo ugende guteraho nawe wakikeneye. Ariko ibyari byizi yaba hari hagutse biba bigaragara yuko umuntu atera kumbure bikamufasha.
Naho ndi Melchiori wewe yorora inka zibiri, n'umugabo w'imyaka 56 akaba yororera izo nka mu ruhongore kubakishije ibiti, kandi inka ziwe zirara mu mase zataye kukubura icyarire. Twasanze yatemaguye ibitumbatumba by'ibitoke arivyo ariko aragaburira inka ziwe. Ati ikibazo cy'ubwatsi kirakomeye kuko naho twaratwahira mu myonga baraharimye, ahasigaye naho harumye nta bwatsi urembye buhasigaye.
Mu minsi yahera twakunda kwikubita mu ahantu bita mu munyika, ariko ubu nta muntu ashobora kugenda ngo aburonkeyo. Kandi twagenda mu myonga isanzwe mito mito, ariko hose usanga ataguboneka kubera izuba ryabaye ryinshi cyane. Ubu muri iki gihe nibyo dufise nyine, musanga inka yagize guterananutse uyigabura nk'ibintu by'ibitoki, ibitumbagugwa byo twita bitumbagugwa, ugasanga ntiyihaze no guhaga. Umuntu aratomboye akaronka n'utwatsi na dukeya ashobora kurenzako. Ubu muri iyi minsi biragoye cyane kugabura igitungwa, biragoye cyane.
Ivyo bitumbatumba ntaco bimarira inka uretse kuzuza inda gusa, bigatuma inka zonda mu gihe cici. Abakurikiranira amagara y'ibitungwa hafi bakamenyesha ko ivyo bitumbatumba bishobora kwizitera indwara kuko biba vyuzuye amazi. Busago Herme yongera koko n'ihindagurika ry'ibihe ryavyunyuye.
Oya, ntibishobora kutworohera kuko tuboneka yuko nk'abatwebweho tuhereye nta misozi dufise kumbure yaho twokwahira ivyatsi kugira ngo bizifashe. Kandi ikindi cyaba kidufasha bwa mbere na mbere yari nk'imvura, nk'ubu rero imvura ngaha yarashika nka mu kwa kangahe, mu kwa gatandatu kagwa canke mu kw'umunani kagwa, kumbure yahari humye hakaremba. Bikagaragara rero yuko umuntu yotorora.
Hari n'abananirwa kugaburira ibitungwa vyabo bagahitamwo kudandaza inka itarakura kugira ubwatsi busubiriye kuboneka baguri yindi, gutyo bakaronka amase yo gutabira. Abafise inka nyinshi nabo baragurisha imwe canke zibiri, gutyo bakaronka amahera yo kugura ubwatsi butunga izisigaye.
Ibyo byose bibaho kuko murabona igitungwa cy'inka kimaze gushika aho gikuze cyane, gishobora kurya ubwatsi bwinshi. Bivanye n'ibyo kubiguma bihindagurika, kandi bisaba n'uburyo usanga ari ngorane. Birashika ati umuntu agashobora kukidandaza kikiri hafi kitari bwakure, akakidandaza bivanye no kugira ngo igitungwa aho kukimupfira ko nabi akajya gikuraho hakiri kare.
Mu gihe cy'imvura umuganda w'ubwatsi nturenza amafaranga y'amarundi 1,500, ariko muci si bose bashobora kugura iyo miganda ihaza inka. Masumbuko Ernest twamusanze aho yariko aratema ubwatsi ku mukobeko w'urubingo yaguze ku mubanyi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ati
cyane cyane benshi turagura kubateye iyo mikobeko y'ikibingo, tukajya rero tugenda turahira cya kibingo tujya twakora amababi hakagira igihe rero uhimbura imitwe ya cya kibingo kugira ishami ikabashami kugira ngo uzokongere kugera kuraba ubwatsi usanga bwagwiriye bwakuze cyane. Nk'umuganda w'ubwatsi ubu urageze ku 3,500, abandi barageze kuri 5 umuganda. Ubwo bari umuganda mwiza, ubona ko ari umuganda w'ubwatsi ushobora kujya ku mutagana ku mugoroba. Nka mu ndwi uharuye irashaka kujya nk'3,000 cyangwa 3,500 gutyo, cyangwa bigakwira na 40 biva n'ukuntu ukunda igitungwa n'ukuntu bitwareka kukigaburira.
Hari n'abakoresha abakozi bajya kwahirira ibitungwa vyabo. Mu gihe umukozi bamuhemba ayari hagati y'40,000 na 50,000 ku kwezi, hari abakozi batabakomoka muci buvuye ko ubwatsi babwahira kure ku bilometero birenga 8. Abo bakozi bava ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu gatondo bagana hari imyonga kuko ariho hasigaye ubwatsi burembye. Ubasanga bariko baraca ubwatsi ku nkombe z'uruzi canke imigazo gushika buzuze igunira ripima nk'ibiro 50. Baja gushikana ubwatsi ku mararo y'inka nk'igihe cy'isaha 5 z'umusase. Hari naho bahira ubwo bwatsi mu kivi cy'umuntu ikavyara matati, ugasanga nyinitongo afise inka imanza zigasekera. Hari nabongere bahengera ijoro bakaja mu bwatsi bwa murundi bagaca bagatwara kugaburira inka zabo. Ndayisenga Jean-Claude, umwe mu bakoresha abo bakozi, yemera ko atanyungu yo korora muci uretse kuronka amase.
Nk'ubu jewe kubera inka atari je ndayikurikirana cyane, ndafise umukozi mpemba ku kwezi kandi yahirira inka. Ubwo umukozi yahaye arahirira inka ugahuruhaye bamuhemba nk'ibihumbi 40 ku kwezi cyangwa 50. Ugwije n'umwaka yanka ukaroyimarana imyaka 2 nta biharo birobamo. Mbwa inyungu zoyibona kubera ugomba amase yo gushyira mu ndimo kugira urime wimbure.
Busago Herme nawe nyene aremeza ko korora inka muci atanyungu bizanira umworozi. Kuri we igihe cici ni ukugaburira inka utiteze ko hari kizokungukira. Ni ukuraba ko irengana icyo kiringo kitoroshe igashika mu gihe cy'agatasi ikiri nzima. N'umwimbu w'amata uragabanuka gushika ku bice 70%. Amata abonetse bakayahebera inyana ikayonka yose ntibabe bakironka ayo bashora, nayo nyene hari aho idakwirwa. Ni muri icyo gihe mbere iritiro y'amata riduga amaheri 100 cyangwa 200. Icyo bafashije aborozi mu gihe cici ni imfungurwa zihinguye bita itoroto. Iyo nayo yarazimvye nk'uko Masumbuko Ernest avyemeza.
Ni kuvuga ko itoroto yirazimvye kiro kigeze ku 100 kurangura nk'angahe ni wacu mu butike 2022. Kuvuga rero itoroto igwira irazimbye kandi nayo ni ikintu gihazi nka ningoga, ariko ugasi nabwo 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 nyine rero bufisa kamaro cyane gusumba itoroto. Menga harimo nk'inkiri nuvuga harimo calcium y'uburyohe ku nka double kita kibingo usanga gifisa amazi kirafisa imishwara kigabura mu ngingo z'umubiri. Kuri iyo turavye itoroto n'ubwasi ubuntu kintu bishokora uhugu n'ubwasi ibyo nubwo bishobora kwara kugira buke cyane kuri iyo itoroto.
Kuronka amafaranga 300,000 ku munsi navyo si vya bose. Benshi bahitamo kubiheba inka ugasanga yaronze. Umworozi ntaho ndi Melchior abona ko izo ngorane ziva ku buhinga buke bwo kubika ubwatsi. Aborozi bateye imbere mu gihe cy'imvura baraca ubwatsi bakabuhamba mu kuzimu kugira bazobugaburire ibitungwa mu gihe cici, ariko imakamba bwo buhinga ntiburahakwiragira. Kubura ubwatsi bagaburira inka bituma aborozi bamwe b'imakamba baboronderera mu nzira zihungabanya ibidukikije. Bamwe baraturira amashamba kugira imvura y'igihungura bayiguye imeze umuyonga babone kuronka ubwatsi bazigaburira. Karoli Nahimana ajijwe igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi makamba.
Ego cyane, abantu benshi baraturira amashamba nubwo cyane cyane muri zone ya Gitaba. Amashamba menshi aramaze guturirwa kandi nk'uko tubyibaza bibimbira ko badoce baronka ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa mu gihe imvura izobiguye. Ariko leta nubwo ntikirafata ingingo zikomeye cyane kugira ngo ubuzura mukafashwe aragiye aho hantu mu muyonga azohanwa bibi bikomeye. Ariko guturira aho abantu baraturira kandi bamwe baraturira kubera ubwononyi, abandi baturira kugira ngo nyene ibitungwa byabo bazobiragire aho hantu baba.
Mu vyakorwa kugira ubukene bw'ubwatsi bugabanuke mu gihe cici harimwo kuburima ku mikobeko. Iyo mikobeko uretse ko bayitera ku bwatsi buzogaburira ibitungwa iranakingira isi nk'ukura amazi akanyengetera mu kuzimu gushika mu bigega birefo cyane mu kuzimu. Ivyo navyo bituma n'amazi mu nzuzi atagabanuka cyane, abarima mu myonga bakaronkayo bavomeza. Aborozi bokwijukira kandi kubika ubwatsi mu kuzimu nkuko Nahimana Karoda bibahanura.
Icyo kokorwa nuko abantu bokwama bagize ibyo bita guhamba ubyatsi mu kuzimu, hari ubuhinga abafundi babereka babinonosoye ngira umuntu ashobora kubika ibyatsi mu kuzimu inka zigashobora kubirya n'imyaka itari mike kubera biguma bimeze neza. Ubwo mbere mu bageza abantu no kubuhinga hariho nk'ubuntu tanga karorero muri komine ya Makamba yazanye imashine isya bikericeri kugira ngo ibyo bikericeri rero icyo ibaturuto abama concentre ashobora kugaburira ibitungwa.
Abajejwe intwaro baridogera kandi aborozi batwaye inka zabo mu mashamba akingiwe kugira zironke ubwatsi. Ariko umugenzi uri kuraherengetera n'uwo kugisha. Aho hambere inka zarava mu ntara ya Bututsi basanzwe borora inka nyinshi.
Arakoze Desire Mfatungimana kudusomera iyo nkuru. Hari naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turashimiye abaduteza amatwi na Diatata, turashimiye mu buhinga bw'ivyuma bari kumwe na Oriane Tangishaka.